ഇനി ന്യൂസ് വിത്ത് അമേരിക്ക. Nishwita Amerika liba andanya kubashi kizuviga ni rovidari yomu kilundi nomu kinyarugwanda i Washington DC. Tuwahaya mngiri gwenshu timuweza mudu teza matukui mulikume na fide nionga o. Ndaba ikaze mwiga ni rovidari tutuwa fiti ya muraka kanyi.
Ubo na nina zaye kandajira akumva kwa njine wenda wachiri nyumari mwa sizu mugora kamu sanga murugon kwa sanachi mwa baji. Ariko mfiti mirijangu renga itanu baji yeba fungurwa bakaje mu mutara.
Oni madame Francine Wantege umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa sekitori ya Mwogo mu karere ka Bugesera mu Rwanda bwa ku buzima bw'abarekuwe bahora bafungiwe ibyaha bya genocide. Tubafitiye n'inkuru ku rubanza rwikibiriraho ku bacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega mu Burundi bwungururijwe ku Imana itariki 10 kuno kwezi. Ni kiganiro turafite kandi n'ikiganiro muri kirukuri. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho rubanza kwikibiriraho ku bacamanza babiri ba sentare y'intango ya Cankuzo muri sentare y'iyungururizo ya Gitega bwungururijwe ku Imana itariki 10 kuruno kwezi. Mu byo bagirizwa harimwo gusuzugura umukuru w'igihugu umushikiranganji w'ubutungane n'abacamanza. Ikindi bagirizwa no kugumuka no guteza umutekano muke mu kuba intambamyi yishirwa mu ngiro ry'urubanza rujanye n'amatongo. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Fide d'Antoine Sabimana.
Nurubanza rufisi nimero RP 143 akarongo gatambitse JIT RMPJ 42 90 akarongo gatambitse ne D J na D aho mushikiriza manza yashengeje n'izigama Chantal na Hatungimana Odeta bose bakora muri senare y'intango ya Cankuzo. Bose bafashe tariki 6 za kuno kwezi ku mutaye mushikiriza manza mukuru akokira senare y'ingurujo ya Gitega. Ibyo abagirizwa nko biboneka ku rupapuro bahagarika ni bitatu kugumuka. Ico naco umushikiriza manza akavuga ko gitekanijwe n'igitabo ngengavyaha amajana 389 akarongo ka mbere mu gitabo ca kabiri. Ikindi cabagirizwa no gusuzugura umukuru w'igihugu umushikiranje w'ubutungane n'ubucamanza muri rusangi. Ico ca naco umushikiriza manza avuga ko gitekanijwe n'igitabo ngengavyaha amajana 396 igitabo ca kabiri. Ica ca gatatu bagirizwa no guhungabanya umutekano hagati mu gihugu. Ico naco gitekanijwe n'igitabo ngengavyaha vyaha 396 gitabo ca kabiri. Nyene bamaze kurenguka sentare n'abagirizwa bemeranije kumwidondoro w'abagirizwa maze ibaza nimba biteguye kuburana. Abagirizwa bose kwari babiri bavuze ko batiteguye kuburana babwira sentare ko vyo bavyiza bahawe umwanya wo kurondera babunganira. Ku gisabo c'abagirizwa umushikiriza manza yabwiye sentare ko ivyo abagirizwa basaba bitagira ishingiro na gato kuko mu mwanya w'amatohoza imbere y'umushikiriza manza bemeye ko atabunganira bakeneye. Abagirizwa bongeye gufata ijambo bavuga bati erega twebwe duhagarikwa ntitwibaza ko ibintu bizogeraho bigeze kuko no gufungwa ntitwavyibaza na gato ko byo ukunda. Sentare imaze kumviriza impande zose yungurije urubanza ku munsi w'Imana itariki 10 za kuno kwezi itegeka abagirizwa ko bashoboye kuronka babunganira. Sentare yabwiye abagirizwa ko urubanza bafise ariko ibiriraho kandi nimba ku munsi w'Imana batazanye abashingwa manza ataka buze urubanza ruzoburanishwa. Bamwe mu bakorana nabo bacamanza bagirizwa muri sentare ntango ya Cankuzo bavuga ko abo bakenyezi boba bagirizwa kuba barabaye intambamyi mwishirwa mu ngiro ry'urubanza rw'itongo. Ubwo rubanza rwashirwa mu ngiro muri komine ya Cankuzo mu gihe hari sekeza ryo kuburanisha imanza no kuzishyira mu ngiro mu buryo bunyaruka. Ni sekeza ryari ryatangujwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ariko mu mushikiranganje w'ubutungane mu ntara ya Cankuzo mu ntango zinondwe turimwo. Ico gihe nyene gasosi ndimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari yagabishije abantu bose bobangamira ishigwa mu ngiro ry'imanza ryaciwe.
Dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe atankuzi. Abandi igihugu bareke kwama ku nzira no mu manza zidahera. Umucamanza wese azoja kubiri n'amategeko azohanwa bikomeye. Dukaba duteye akamo twongeye dukebura bene imanza zikurikizwa zihinyuzwa canke ziburanishirizwa ku matongo kubahiriza no kubaha sentare mu kwitaba isango bazoba bahawe. kandi bakagira inyifato ibereye imbere ya sentare kugira nayo irangure igikorwa kizoba cyabazindukanye neza.
Iryo shigo mu ngiro y'imanza mu buryo bunyaruka rifashwe mu gongo n'umugambi ujeje iterambere ku isi PNUD. Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru mu Rwanda. Muri iyi minsi havugwa igitigiri kinini cy'abari bafungiwe ibyaha bya genocide bariko basozera ibihano byabo. Abasubiye mu buzima busanzwe bakora umurango nijoro kugira bashobore gufasha abandi banyagihugu mu iterambere. Ijwi rya Amerika ryagendeye abanyagihugu muri sekitori ya Mwogo mu karere ka Bugesera mu buseruko bw'u Rwanda, basanga mu gihe gito bamaze mu buzima bwo hanze bamaze kwiteza imbere. Ibyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumutakaboyi.
Muri iminsi benshi mu bari bafungiye kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bamaze kurangiza ibihano byabo. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi, abantu basaga 120,000 nibo bari bafungiye mu magereza anyuranye y'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri genocide. Nyuma y'imyaka 24 genocide ihagaritswe, abasaga 90,000 barafunguwe, bamwe basanze ari abere, abandi bagenda barangiza ibihano byabo. Ijwi rya Amerika ryasuye bamwe mu baherutse kurangiza ibihano batuye mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Iburasirazuba, nsanga bashishikariye kwiteza imbere nk'abandi Banyarwanda. Gashumba Yonasi ni umwe mu baherutse gufungurwa, amaze amezi 3 afunguwe. Namusanze ari mu bikorwa byo gusana inzu ye yasanze iva cyane. Gashumba avuga ko agiye gukora cyane kugira ngo arebe uko yateza urugo rw'imbere nyuma y'imyaka myinshi atarurimo.
Nanye mfite inka hano nsanga barazigurishije, n'indi nahasanze ikimasa ndayigurisha, nemera ndagura amabati. Manzana nasanze imusozi ibishyimbo ninge wabihinze na araje ndahinga ibishyimbo bireze ndamwongeye yifashe neza. Ibi byose nasanze yabifashe neza cyane, ari inka namusigiye izo nasanze zuzuye urugo. Hari abandi babiryaga bakabasindamo bakarara mu bubari bakarara hose, ariko ntago yigeze abikora.
Hirya gato yo kwa Gashumba naho hatuye umusaza Murima Gaspari, nawe wafunguwe nyuma yo kurangiza ibihano bye. Afite iterambere rigaragarira amaso, afite inzu nini y'amabati, afite inka mu rugo ndetse afite n'amatara mu nzu. Yabwira Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kurangiza ibihano yakoze byinshi kugira ngo azamure urugo rwe rwasaga n'urwasenyutse.
Naraje nyine mpita ntangira akazi ko kubaka. Nasanze urugo nyine nakuye ku insina nasanze acitse, nkongera nkavugurura nkatera bundi bushya.
Ndabona ufite amashanyarazi, byose ni wowe wabikoze umaze kugera hano?
Ibyo ngibyo nabyo mbikoze vuba aha ngaha, bitewe n'akantu natanze nanone nkabonye udufaranga, ntaga kudupfusha ubusa kugenda mu kizima nkoresha ibyo buryo nyine ngo ngiye cyane. Abaturage nabo banyakiye neza, ndakubwira nti n'abantu barakoze genocide ngamba nabo mpura nabo tukaganira.
Imiryango yongeye gusubirana nyuma y'igihe abagabo bafunze uyisangana akanyamuneza. Umugore wa Murima, umukecuru umaze kugera mu zabukuru, yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yarongeye kubona umugabo we ashatse yapfa.
Numvise umuntu ashuhuje noneho ndakomeza ndicara ndatuza, nti uwo muntu ushuhuje w'umugabo muri iri joro aturutse hehe? Abantu batere ko tureka tuherekeranye turi buwariwe, tuherekeranye rero ubwo inzu yarira ahangaha irembo ryari hehe. Nuko ndusohokera dusanganiwe turamuramutse, yasanze tunaburayeye ariko turiyeranje dushaka ukuntu twamuzimanira. Buracya mu gitondo rero akambwira ati nta saha yanjye igomba gufuza, bwarakeye mu gitondo ajya mu rutoki ahari inkonya akazi konyora, nanjye nkaje inyuma nkamufasha tugahinga aratera uducinya turera. Niyo ngiye mu buri ntabwo nikanga umuntu waza kumpohotera kuko maze ko ndi kumwe n'umutware. Ndishimye pe, niyo napfuye ndumva nta kibazo.
Ujya ubasha kumushakira kangwa se umutware nyine ngo umwiteho?
Ya baba da shubuka kamase turakabika mu kavito tukagasogongera. Nta nzara nta myota nta gahinda afite.
Nubwo hari abasubiye mu miryango bakakirwa neza, ariko hari ikindi cyiciro kigera mu baturage bagasanga ibyabo imiryango yarabigurishije cyangwa se bagahita bimukira ahandi kubera ipfunwe ryo kubana nabo biciye. Madame Françoise Wantege ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagasa mu murenge wa Mwogo mu kagari ka Bugesera, yemeza ko abafunguwe bakagira amahirwe bagasanga abagore babo bakibategereje bakomeje ubuzima neza. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo kinini cyagizwe n'abagabo bafunguwe bagasanga abagore barasize urugo bakajya kwishakira abandi bagabo. Uyu muyobozi asobanura ko hari n'abandi bafungurwa bagatinya kongera kubana nabo basize bahekuye bakajya gushaka ubuzima mu tundi turere tw'igihugu.
Ubona nyina zayikandagira akumva ko nyine wenda wakiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye. Ariko mfite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu Mutara. Ikindi nanone mbona hari ni nk'ipfunwe ko ahantu wakoreye ibyaha n'ubwo ndabireze ukanemera n'icyaha kubuhura n'abantu wakoreye ibyaha wiciye abantu ukabona nda nk'umuntu wacitse ku icumu aho ngaho wamwiciye umuryango wamusize ari nk'umukecuru aho ngaho utagira umuntu n'umwe mu rugo kandi yarabyaye yarafite n'abuzukuru nabyo bikaba byabatera ipfunwe cyo kuvuga ngo ntago naba muri uwo muryango.
Imibare itangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu Rwanda abantu bagera ku 60,000 aribo bafungiye mu magereza anyuranye yo mu Rwanda. Muri aba abagera ku 30,000 nibo basigaye bakurikiranwa icyaha cya jenoside. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, uno mwanya w'ikiganiro muri Kirukure.
Murikirukuri.
Urubanza rudukorana JM ngira nta numwe ataruzi. Haraheze iminsi tubuze umupfasoni zibera ari we nyina wa Gasore. Hamara imbere yuko mbandanye ijambo cy'uno munsi. Nagomba mbanze mpijambo umupfasoni Kadede nukorera munzi cyane gusoma uko mu munzi.
Murakoze ku mpijambo muhisi zibera ndamuzi cyane kuko yarurunganwe. Mu buto bwiwe yarashikiye n'ibintu bitari byoroshe. Ibyo bintu byamushikiye yabigize ibanga kirekire. Ntiyigeze ashobora kubibwira umuntu n'umwe kubera byamumaje rwose.
Murika, murikira ukuri.
Cyo ibintu Kadede yagiye kuvuga numva binteye kuyumvira cyane.
Usa kubera yavuze ko hari ibintu zibere yagiye gizibanga.
Oya sharize, nawe nibishire mu kibanza cyanje.
Ibyo bintu shabireke.
Sinshobora kubireka. Ahubwo ngira ndabirondere nivu. Nzobirondera mpaka ndabitore. Menye ukuri ko ndi umuseruko cyane umurenge. Menye na papa wanjye.
Zahavuye bigenda gute?
Yo! Wambuhungu! Sha, fumubwira yabaguhaye je fumenda gusubira. Urabona ngi numakije.
Mana we. Beba sufre yanga gufata vyacha bigenda gute. John, babarira vraiment sinari nakubo.
Ahubwo ndumigwe.
Nukuri sinari nakubo.
Rwambonye. Ko wari akombara gute? Ahantu hameze gutya atani cross yari.
Numbaze bidari mu mutwe. Nukuri ni hamwe uyibaza ngo umuntu ariko araraba kandi atabona. Sinari nakubonye.
Sha, auri abimezu. Abimezu kurahezu kabiki moto. Ukabanza ukakemurije biri mu mutwe.
Beshi biri mu mutwe wanje. Ubaza ngo biroroshye gukemura. Asukari kare
kasha. Ndagira ukiye ukino na imwana. Yego, tesiwe swa hede. Jemmo. Akuri mwasigende.
Kana rero ndiko ndiruka. Gira mbandanye.
None oyoya banzu bwira. Banzu.
Ahubwo imana ishimye.
Simye gato banzu ngiye. Icho kintu cyo cyakwirukanza ni giki. Icho cyakwirukana ni giki. Hari wewe usanga umbise imari wewe mwami ndakubonze kwifaranga urazi kuba ari gutumye wewe
wapi wapi ahangi ibuvunye nico gitumubona nariko ndihuta
ibuvunye
yego
acha naho umbise dirinda bake
kana amadirisha n'amadiri ngaho je
ibuvunye
urumuco sishobora kwemera kuguma mu mwijima oya
nani ibyo kuravuga nibiye ugiye kurondera umuco
aha urana kumbura uvyumve nivyo nyene ngiye buvunye kurondera umuco
shamanje Jenny was a cop bang. Everybody was a cop bang. You watch hunger here. Our under machine, I was hanging over the gate.
The horrid shadow, if the horrid went after the woman. How did you again? No man would have one. Kumbori Muji Momozi time. I'm
not going to be able to get the money. I'm not going to
be able to get the money. I'm not going to be able to get the money. I'm
not going to be able to get the money. I'm not going to be
able to get the money. I'm not
going to
Hewe,
ninde yakubwiye kubikoramwo.
Jewe, wigeze ubona ndabikoramwo. Kari wangi soka.
Oh, kabura kwigira mu marayika gose. Nta wunda ndiri ibiyo baniwe wenyene. Wibaza ko ntayi nabi haru. Jewe no bikurutse rwese tamaso.
Mbebu hehe namake ko waranze imiti. Uwo ko mushwanira mwapfu.
Mumbarize.
Jewe sinama ndabavugira ko abantu batuzirie ko akaziri. Hanyuma mugahari. Oh, Niki Suma.
Jendi Gisuma.
If
at any county, take you
Suma.
Mohe, Manzo to the shower of Gabuki. What a kajiki, Dagan the good.
And Abida. Ah, Hananahani Kibi, you are too many. Too many Nabi. No, in that carrot say, that's until you are Munanikus. Here are now. Singing, we are all now.
No, no, Tumbe Shakai Genavi.
Where were you and how wound?
Wambo
and Genetif Totama. So.
Muhe, oya no kuri kw'Imana. Kirazira kwagiriza umuntu utamu.
Ewe nyene, abo nibo batanye inzara ndende ga. Ibi biyo bana inateguye kuzobirya iminsi 6 yose.
None ndakubaze muhe. Kubera iki wibajije ko ari we yabyiye?
None wundi ninde?
Aha ni wosanga ari umwana yabitse.
Aka nta mwana ngaho. Kare hose ko batahora bakorakoza. Nkubu antwaye ibiyo bavye iminsi 2 yose. Ubwo butindi nta kinda nshakira tarubupfu gusa.
Kama wande nta soni gamuhe
hizo ni tiki
urumva ivyo riko ravuga
ibiki
ibi ni imwe bama bavuga ko basangiye ubusa bitana ibisamo
uwe ni je rero ntagira isoni cyanke niyo batagira isoni zo kuza kwiba ngaha kandi arabashitse
ndagusabye ntusubire kumbeshe je ntabiyo bavyawe nari
yo bana nari ndiyabi
urangari ubundi je singi wewe nyene
ni wewe nyene ugira ukinzari gize ninde kwebe ibiyo babine ati byo nakwari bisanzwe
muhe ndakusabye banzuri ndi
ndindi
ndiri cyo nirara
urabiki ubwo buvuye ko havuba imurutsa yabiri aba bantu nibasubira iyo bahora ngaha nabasubira twatumenyereye
muhe kiyasikiyoba niko kirikira tabaguma ndara abamu wabonye niki yobanye
ego nukuri kw'Imana komira gaho wabutindi udakutunura kabunika
Eh, karibu mabuje. Sera bienvenue kuri.
Merci John.
Ego. Ni mubiri wanje. Eh, gira muza kurankana kanya katadirize zine yose.
Baje umwanya ndawufise ukwiye.
Ego.
Nico canzanye.
Ashika niwe mucene gako. Karibu karibu.
None ndakubaziga John.
Ego.
Wewe witwa kuri je wayizine. Ah, mukore hasaguke.
Ego. Kanje mbona yetse. Yetse prem. Nimara ko fise naho ndahira bashitsi eh ana nakira bashitsi aha
cha oya eh ndabirize imeza eh yaragate umpaye sitsa ibintu sitsi pano ma i komande mwayigize kwande
sinzi jewe nashitse nka kuri izine izine iri deja equipe eh ariko
bash
buya rize imeza je ni ntebe abona je mbara birakomeye
no isi ibintu byo gukomera cyane kudakomera eh Jinda ba estetike John. Ah. Ira tutengene bipanze vrema. Wapi? Ikugwira ivumbirire ringaha bigenze gute?
Ndahamenye nabahungu sanga tutaraba twose. Bo ntacho ndaza kumubwira subire mu ni twaje muri pause.
Ego vrema. Ibintu ngibi no kuzura byibuka. Arasho kuza bakuru batugendera ugasanga turamaramaye.
Awe.
Ha? Oya vrema. Ubirabe franchement désordre nta kuntu vrema.
Ego.
Okay.
No,
no, no,
no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
kwa li situasyo finansiyer changi bilan.
Oya, oya, unyereka byose byose. Ni bya audit, n'ubise ginyuma. Ntegerezwa kuba a jour muri byose.
Ibindi byose ndabifise mugabo nta audit yaba kufuta tanguye.
Sa?
Ika frem na dabeshi. Kandi kubikorera byabo bye ntibikunda kuba kenshi.
C'est pas possible. None mumenya gute amafaranga yasohotse na yinjira mutagira audit.
Oya.
John.
Yagiye si audit ahubwo ngira mushatse kuvuga livre comptable.
Ah.
Ngiye ni murabe.
Numbaze nagira byose nico kimwe. Zana turabe. Okay. Abone ni. Donc ni kwa livyinshi?
Eh, byinshi nyene. Ngo twandika les certes zose hamwe na toutes les entrées.
Katatawaje. Ibi nta mwanya no ronka kubiraba. Nzofata umwanya ukwiye. Mpereze iby'imishahara turaha.
Voilà.
Za iby'imishahara nda.
Ini. Ini liste de paye.
Okay.
Ani lo personnel administratif.
Aha na.
Naho ndabakozi bato bato.
Yego. Okay. Turaha. Hewe. Era kapita ndi murahembwa nane. Iyi mishahara kwa iminini minini. Aya.
Aya. Sibinini minini. Abo tubonye tuhaneza tuzava twimvya mbere kongera abakozi.
Ego kweli. Ayo twunguka yose rero. Mushaka ko aherera mu mishahara yanyu.
Oya 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 sibyo. Cyambere tubanza kuraba nuko izine yunguka gatera imbere.
Oya. Tera mbona harimo nk'abantu bahembwa menshi kandi ataco bakora. Yiraba nk'uyu. Aya mafaranga yose mwiyamuhereje.
Eh uyu.
Sasa to?
Arakora.
Akuriki.
Na muraba kahe de charge. Bobona kusaka kenshi.
Ituma ronka yangana cyane. Oya. Mizi dokima zose ndazitahana. Ni naronka kanya. Ndaza kuziraba neza nitonze. Ibi bintu esh. Amahera ni menshi, no?
Mabuje. Eh. Dokima kuzitahana ntiyo kugunda.
Kubera?
Tuzo murazira byangahanye. Je mutumva. Batana murisha.
Oya. Kubera iki ntazitahana none c'est mon droit ivyo nibiye muri sho ndamwaza ibiye naco ndafise umwanya ukwiye nibaza ko nzosubiza ibintu mu buryo
yo balaye kenda bwe uri mwana wupe
bemwe na machi cenyeretsa kose ngira ngo nokufisa yee
oya prepareka dwe
utwe
muhe ya ngoko yigeje yo yiruka ko
cena kira ngo nibindi ah ico nico cariko kiratumutwenga nari kubabara iyaba watwenguhatse
oya kabisa nawe wataye ubwoko kubera inzara kweru akakura bazuru kubera kiyoba
hewe barazosubira bayiyereretse ngaha uwe ahari ibyo bavyanje barabe ko ntazoyikerera
wamba bakino njya mugabo wagira simbire ko ubuzitsu busa
ndamutitsu busa gute aya marushwa turimwo nta ruhara bayafisemwo
none nubu ntibabonye ko ari kuramuhora
ndamuhora busa gute
wabonye ko atari yakurira ivyema
nico kimwe bose atariwe ni mwene wabo tijya nkoko sibo bazitsanye
sha utaraje neza wewe ugira ugira ko inzara igitse ubwiri bwawe bwavuye mu mutwe buja mu nda
we iyo havugundi ntabe wewe karya gasho wahoramwo wari wakagiyemo kubera iki
umbe mbaje muhe none ushaka kugira nk'ibyo ntagitse kandi warabonye ko ari bibi
yakwisabye
ushaka kuba nkanje
we yakwisabye shafunderi ahara inzara hazinduka inzigo kandi nuko nyine bimeze
oya wangu ubuje nabonye ko taruko bikwiye kugenda
bikwiye kugenda gute
none nkahajya ntiwamara amayo usanze wari kumuhoro
n'amahoro ushanda kwisabye wewe kurya ibiyoba bibiri gafunderi ku munsi icyo kinumva ari cyoroshye
oya se byoroshye mugabo natwe turi ko turabyifatamo nabi kabisa
none ushaka twifate gute cyawe mbere mbona dusekaye dusana bapfuye
wapi kubera iki dupfa cyawe nabyiyumviriye sanga natwe twebwe turasina
uti kigafunde aha twahunze kubera gufyina ibi ni ko twabyiteye
oya mugabo natwe ntoca tuguma tureza amaboko turakwiye kurondera icyo twukora kugira tubeho
we reka shakwitwenga muri ano mahanga y'ubuhungiro ubona umuntu yokora iki
oya ntibyumvikana ko twokwicwa n'inzara kandi bifite amaboko dukomeye ejo tugeza kuraba icyo dukora kandi byo kunda
wowe icyo ndagukundira wa muhungu we uguma wiremarema naho wobugira uhere
jamahe wowe urakomeye urafise ingufu nanje nuko n'abandi nuko
none tugume tuburuka ngo turishwe n'inzara
yiga ingufu turazifise mugabo asha simbona ico twukwa naho twogukorera namba
ntazoboneka nta kidashoboka mwe gusa nimuze duhaguruke tureye kuguma twicaye tutari bimu
Karibu. Niwinjire naguhaye karibu umuntu.
Murakoze. Ndagize yambo mas.
Yambo ne.
Murakoze kunyakira.
Yego. Niwicare ngaho ku gatebe.
Murakoze.
Erega ngaha nitwigera twanka kwakira abantu kuko turabakunda.
Mumeze nkaho urahamu yakiriye abashitsa gasanga yakiriye abamarayika.
Twebwe twaratahuye ko kwakira abashitsi ari umugisha. None tugufashije.
Ukuntu munyakiranya akanyamuneza ndazi no kumfasha muramfasha
ego ari bishoboka ntangorane turagufasha none wifuza iki kandi burya sinakumenya urambabarira
oya nimwomenya simba ngaha gufi narondera mama Marigorete yahora arongora inorero ry'impfupfi
urondera sœur Marigorete
ego
muherukana ryari
arahetse igihe kitari gito mperuka ari warongora inorero None ntagikorera nga.
None wa muronderera iki nimba atari ngaha natwe ngo tugufashe.
Yo, ntagikorera nga. None wari he? Nokuri nayo ndamukeneye cyane.
Oya, nta ushobora kuro. Yari itavye imana haraheze imyaka 10.
Yo. Yari itavye imana.
Yego.
None nkubuce ndabigenza gute?
None gakibondo wa muronderera iki gutambariye. Hari ico nogufasha?
Nuwari yantumye kumubariza ibyerekeye umwana yitwa Mwami yigeze kuba rerewe nga sinzi ko ngomfashe.
Aho bihava bitoro kubera twebwe dutanga amakuru ku muntu tutazi. Mbabarire cyane.
Yo, ndagusavye mfashe masa. Nukuri uzobukoze cyane.
Oya nukuri. Aho ntiwiriguri igora kibondo. Ntakuzi ntaco ndakubarira. Niyo mategeko yo nga.
Urumva masa? Uyo mwami mvuga ni jewe mumbabarire byango ikuntu nivuka
ni wewe nyene
yego ni jewe
ntumbesha gakibona
nokuri ni jewe masa
oya zana ndabi bikuranga niho ndavyemera
akira nokuri ni jewe
none wewe warerewe ngaha
yego
none gutagarutse guturamutsa gasha
byarangoye nacenja guhiga ubuzima rusangi nibyakunze kongaruka kubaramutsa
oya ntaca igikuru nuko mbona umeze neza none wahaje bigenze gutega mwana
ntacewe ntavyunze nivyo narinje kubaza kugira amenye uwanzanye nga
aha rero gakibona uraza kumbabarira kubera ko jewe ico gihe siho nari reka ndabe dosiye yawe
muzo bamukoze n'ukuri imasa kuko nabayeho ntazi ibyerekeye abavyeyi banje narinzi gusa ko bapfuye
ngiye dosiye yawe nayitoye. Witwa Mwami Epitas?
Ego niryo nyene masa. Shaka mu ndabiro wanzanye nga. Nimba nabavyeyi banje banditse mubambwire.
Sha. Ibyo bintu kumenga ntabirimo. Handitse ko bagutoye hafi y'irero gusa.
None wanzanye ntiyanditse.
Oya. Handitse ko batamenye uwagusize hano hano. Ngira yo bari mama wawe yabigize yinyegeje.
None masa. Nta kindi kintu na kimwe cyoshobora kuvuga kubavyeyi banje ubona nga.
Oya kibona. Ehe ni wowe yubatse ko ndiko ndakubwira.
Naba neza amazi n'ukuri ndabe.
Ehe n'ukuri n'uwirabire. Ababikira ni wowe bagutoye ukira kayoya. Wihangane nta kundi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kumusi w'Imana mu kiganiro muri sanga tuzovuga ku gikombe cy'isi yose kigiye gutangura mu gihugu cy'u Burusiya mu ndwi iza tariki 14 z'uku kwezi kwa gatandatu muri ico kiganiro mu isanzwe kigenewe abakiri bato tuzorondera abakiri bato bakunda umupira w'amaguru hamwe no menyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye umupira w'amaguru tuzovuga rero ku vyerekeye imyiteguro y'igikombe cy'isi yose tuvuge no kumahigwe y'imigwi imwimwe abatumire bacu bazababona ko izoshobora gushika kure ndimozo tango rero muri cyo kiganiro ibiganiro rero twari tubafitiye kuri iyi sahani yo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira.